bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwendongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Inzego fata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego fata kibanza zumvikanywe kuna bose kuko leti harubu niyojya kutotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane.
Uyu ni Pierre Claver Mbonimpa aramutsa ishami APRODH mu Burundi avuga ko leta mfata kibanza canke y'ubumwe muri ico gihugu ari ikwiye gushingwa kugira ngo amatate ari mu Burundi adidanuke.
Inzego z'umuhumira 200 nzo zifise uruhara runini muri ibi hazigaye amezi 18 amezi 18 none izo nzego iske zoba ari inzego zifasha yuko ibyo bibazo tubibazo yezo cyo tuzi urundi ntizohera amezi 18.
Uyu nawe ni Faustin Ndikumana we aramutswa parsem asanga ahubwo inzego zova mu matora yo mu 2020 arizo zikenewe kugira ngo umutekano n'amahoro bisubire kurama mu Burundi. Iyo nkuru y'amashyamba adakiranira ivyicaro vya politika adahuriza kuri leta yoshingwa mu Burundi kugira ngo amahoro agaruke turayigaruka ko handi hato mu bihafi y'amaradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make kuri nani rurongoye na leta z'ume za Amerika ruriko rurwanya umuhari wa leta ya Kiislam rwagavye igitero kigira kabiri ku musigiti mu buseruko bwa Siria mu kiringo kiri munsi indwi. Ugo runani ruvuga ko umusigiti wakoreshwa mu kugaba ibitero ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwabwiye ijwi rya Amerika ko ico gitero co kwa mbere cishe abarwanyi bahora barasa abasirikare b'urunani binyegeje muri uyo musigiti uri hafi y'urubibe na Iraki. Uwo musigiti watewe ejo kwa mbere wari ku birome tero bibiri ne 5 y'uwundi watewe mu ndwi iheze. Amategeko muri Siria arakingira imisigiti ariko mu gihe ikoresheje nk'ubwihisho bw'umuhari wa leta ya Islam iyo misigiti ica itakaza uku gukingirwa nk'uko vyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare ca leta z'umwe za Amerika ejo kuwa mbere. Tukiri muri Amerika, umuhanuzi wa Perezida Donald Trump ajeje umutekano mu gihugu John Bolton avuga ko yabwiye abategetsi b'Urusiya ko uguhungabanya amatora yo mu 2016 ataco vyahinduye mu vyavuye muri ayo matora ariko ko vyatumye Urusiya butacizigirwa n'abanyagihugu babwo. Bolton ari Moscow mu kiganiro n'abategetsi b'Urusiya ku mugambi wa Perezida Donald Trump gukura leta z'ume za Amerika amasezerano yo mu 1987 igenzugwa ry'ibigwanisho vya nucléaire. Ivyo niho yabivugiye imbere yo kugenwa muri ayo mabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. John Bolton yavuze ko utwigoro tw'Uburusiya two kwivanga ari agasotoro katagira uko gasa k'intambara. Umushinga w'amazi adasanzwe Robert Mueller ariko aratohoza ku ruhare Uburusiya bwagize hamwe n'abategetsi bo mu rwi wariko urafasha Trump kwiyamamaza. Ivyo vyagize Trump hamwe n'Uburusiya ntibavyemera. Leta z'ume za Amerika zimaze gucira imanza abarusiya batari bake bahogwa kugira uruhara mu guhungabanya amatora yashikanye perezida aramutswa Amerika ariwe Donald Trump. Radio ya Amerika mwumva isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kumva ijwi rya Amerika kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ibiganiro bimwe bimwe byacu murabisanga kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva Tankomanzi kuri mwe mutumva muri Arusha.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
imigwi y'amashami yigenga n'abandi badaharanira ibyicaro vya politike bahora kubonana n'umuhuza yarusha muri Tanzania ntibahuriza kuri leta yojaho kugira ngo irangize indiane za politike ziri mu Burundi kuva muri 2015 bamwe bashira imbere leta mfata kibanza canke y'ubumwe abandi nabo bagashikiriza ko inzego zova mu matora yo mu 2020 arizo zonyene zo kura mu nzira ayo matati inkuru irambuye n'intumwa idasanzwe yarusha y'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru
Naba seruki amashami yigenga abakenyezi ugwaruka amashengero n'ibimenyesha makuru mu byago bahoramo no muhuza mu matate y'abarundi Benjamin Mukapa bahurije kugwandiko gwerekana ingene ibintu byifashe mu Burundi hari ico batabona kumwe ico naco ni leta canke inzego zoshira mu ngiro ivy'abanyepolitike bazokumvikana mu biganiro vyabo bikaba nk'amasezerano bamwe nka Pierre Claver Mbonimpa atwarishye hamwe APRODH n'abandi basangiye ivyumviro babona ko hakenewe vyihuta leta mfata kibanza canke y'ubumwe yumvikanywe ko n'impande zose zegwa n'amatati
inzego mfata kibanza iyo yari nzira nyayo inzego mfata kibanza zumvikanywe ko na bose kuko leta hari ubu niyojya kuzotunganya amatora kandi ariyo yateye ingorane Rebeyo tukagira tuti ibiganiro twibaza yuko iyo nyishu ariyo bazoshikako naho batosha leta mfata kibanza data wanje baze bashe ikindi kintu bazumvikanako mugabo aba icyo kintu kizoza gitegura amatora hanyuma cyeganye imigambwe hanyuma kigaruke gushyira mu ngiro y'amasezerano y'Arusha kuko wari umutinyawo abarundi bari batoye kugira bumvikane abakoze ibyaha rero bakakurikiranwa
yamara abandi nka Faustin Ndikumana atwarishije hamwe Parsem nabo basanga ivyumviro siko babibona kubwiwe nyabuna hakuye gukogwa ibishoboka byose kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2020 avemwo inzego zikomeye
inzego z'2020 nzo zifise uruhara runini muri ibi hazigaye amezi 18 amezi 18 no nizo zigo iske zoba ari inzego zifasha yuko ibyo bibazo tubibazo Yazo yo tuzi wundi ntibizohera mu mezi 18. Ibazo by'impunzi ntibizohera mu mezi 18. Ibazo jagati ya kazira muntu ntibizohera mu mezi 18. Naho umukuru w'igihugu wenyana amaze kuvuga ko atazitoza leta ibi hari ntisubira gukorana ingufu nkuko biba bimeze bihazwe hose. Bacuva ko hari abantu bagira bagende kumbere imbere n'ubu nta n'ugushaka kunikwa kurimwo. Turabibona no mu by'intwari beri abantu bese bagatirika imikuremwo gwanje mbega nzobaho gute ubwo y'2020 hayikizo hayikinzosigara niki gwasanga bibiri muri ivyo ahubwo n'igihugu cibagiwe nico gituma ahubwo iperiode buraba kuburyo ahubwo amatora batugira imana bakore kuburyo hashora kuza inzego
Mbonimpa avuga ko iyo leta yumvikanywe ko na bose ariyo yotahukana impunzi ikihutira gutegura ayo matora nk'uko byagenze inyuma y'amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'2020
leta y'u Burundi ivuga yuko nabiyandikishije mu matora y'ibizwa shingiro yuko ngo ayo bazotora ngo ni mu matora y'2020 urumva rero hari abakumiriwe hari abari hanze n'abazoba batashe hari impunzi n'abazoba zatashe nizo zirekuriwe kwiyandikisha kugira bazoze gutora n'urya mugwi ujejwe gucungira amatora urya mugwi bashizeho wabumvikanywe ko na bose abanyoro bose bapfunye ivya politiki bakarekurwa
Faustin Ndikumana nawe ati nyabuna inzego zizova mu matora yo mu mwaka w'2020 nizo zizosubiza igihugu ku murongo mwiza mu bisata byose
inzego nizo zikora ibintu nizo zisubiza ibintu ubona ni cyo gituma n'abanyagambe tubatera kamu birekane avenue nawe ishobora gushika ko nabo bavuga kahise gusa none kazuza kazogenda gute ubushomeri bw'ugwaruka 75% kwijana uzoba mu bushomeri gute burya bukene ya munyaga nk'ubudakwiye izumuza umutekano ubwo butungane ibyo by'igiturire uzobitorera inyishu gute ubwo buryo butaboneka kugira igihugu gitera imbere abandi bakaronka ama investissement ava mu bindi bihugu zofashanyo zinjira kugira twubake ama infrastructure dukeneye uzobikora gute urumva rero ni ibintu je mbona bikomeye bihambaye mugabo ntushobora kwakomeza 18 bazo bisura kwa byaheze
imibonano bahoramwo no muhuza yarangiye kuri uyu wa mbere bitekanjwe ko ivyo bashikirije byose bifatirwa ko mu biganiro bihuza abanyepolitike kuva kuri uyu wa gatatu atagihindutse Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
P. Pierre Claverny yongura arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi igisirikare cha Congo FRDC gitangaza ko caracishe abarwanyi bashasha bane b'umurwi retabara urwanya ubutegetsi bw'i Bujumbura ico gisirikare gisigura ko cari ko kigerageza kubasubiza inyuma kibabuza kwinjira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo aho bariko baza gusanga bagenzi babo aho bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijuru rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo vidaste
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri regime y'umubi 334 ikorera mu ruvunge butangaza yuko bwishinyesha mbaza barundi zo mu mutwe wa retabara zine bafata amateka izindi zitandatu ndetse n'imbunda zazo zine nyuma y'imigwano ikomeye yabaye jo kuwa mbere mu misozi ya Rubarika iri muri groupe mayitaraho mu ruvunge ubuyobozi bwa regime y'umubi 334 bukomeza kuvuga yuko muri abo bagwanyi ko ari bane barashwe harimo umwe warashwe mu ijoro ryo gutumwera agana saa 6 z'ijoro arasigwa munsi kiraro cya Kamanyula ubwo izo nyeshamba za retabara zari zivuye mu gihugu cy'u Burundi zambutse Rusizi zerekeza muri Congo mu misozi ya Rubarika zigwa muri ambushe ingabo za Congo FARDC zari ku burinzi nubwo muri ambushe hari umusirikare umwe wa regime y'ibihumbi 334 wahakomerekeye muri zinyeshamba kwa zitandatu zafatiwe muri iyo migwano ejo kuwa mbere hanyuma zikoherezwa kuri biro ya Sokora de ikorera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri zatangarije regime y'ibihumbi 334 ikorera mu ruvunge ko zambutse ziva mu gihugu cy'u Burundi ari 30 harimo izifite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 22 Mortier Sosante imwe na mashini gani imwe batandatu muri zinyeshamba nibo bambutse badafite imbunda izinyeshamba za retabara ko ari zitandatu ziri mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC zivuga yuko zari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zigiye kuyunga n'izindi nyeshamba za retabara zikorera ahitwa Kijyama muri groupe ya Kigoma zakaniye regime y'ibihumbi 334 ko nta ruhare zagize ku gitero cyagabwe kuri pozisiyo y'ingabo z'u Burundi zikorera mu Buganda ho mu ntara ya Kibitoki mwamenya yuko ubwo umugabo mukuru w'ingabo za leta ya Congo FARDC Lieutenant General Mbale Celestin ubwo yarukaga mu ruzinduko muri territoire ya Uvira yari yavuze yuko gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke ugenda ugaragara mu kibaya cya Rusizi ahanini utegwa n'inyeshamba z'abarundi ndore ko muri territoire habarizwa imitwe y'inyeshamba z'abarundi za retabara FNL na Forebu Vedase ngabo ku bwijwi rya Amerika aho uvira mu ntara kivuye amajyepfo
ijwi rya Amerika twagerageje rero gushobora kwironderera bwacu nga Washington DC aho muri retabara kugira ngo bashobore kutubwira ibindi kuri ibyo byico gitero ariko ntitwashobye kubaronka turaza kubandanya nibatwemerera tukababona turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ejo mu kiganiro wanyu mu ntara twe twabemereye yuko mu gice cha kabiri cyo rukurikirane rw'inkuru mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahizi akora dutegurira kukungene abarundi bahungiye muri Uganda babayeho tuza kubabwira bimwe mu bifungurwa dusanga muri restaurant ari bwo buriro bwubatswe canke bwashizweho n'impunzi zahungiye mu Burundi kugira ngo ziyungunganye reka rero Ignatius Bahizi tumuhe akanya atushikane muri ubwo buriro muri Uganda
Na amasaha yo gufata ifunguro ry'amanywa kuri iyi restora y'abarundi imbere mu mujyi wa Kampala hafi y'ibigo bitandukanye by'amabisi atwara abagenzi hirya no hino no hanze y'igihugu kuri iyi restora ndaza kuvugana na Emile umwe muri banyirayo ndetse na bamwe mu makiriya baza kuhafungurira nyamara ariko Emile yabanje kumfungurira ibiryo bitetse nkuko abarundi basanzwe bateka iwabo muhira
ndo mugirire yirenga renga nazuzi
oya
idodo
okay nizurenga renga
ariho nundi gende giri gitoki ikiraya umuceri biharage irenga renga n'inyama
ubira bakumaso urabona ko ari njya z'ikirundi umuceri w'abaganda n'iby'ikirundi uratandukanye kandi urabona injya z'ikirundi haba harimo ibintu by'amatomati amavuta y'i Burundi ariko ubundi injya z'ikiganda usanga ata amavuta bashiramo
amavuta y'ikirundi bwo nayahe
amavuta y'ikirundi kenshi barakunda gukoresha amavuta yitwa amamesa nari umuceri ari ibiharage ibiharage benshi babyita ibishyimbo irengarenga mu kigande bazita idodo ahandi hari ubudasa bw'injya z'ikirundi n'injya zo ngaha i Buganda igitoki cyo mu Buganda nikijya bita matoke umunyigi ariko twese duteka igitoki kirambuye gice no mu mavuta ahandi hari ubudasa bw'injya z'inganda n'injya z'ikirundi ni kubyerekeye nyine bateka isosi y'inyama twe turazikaranga ntiturinza kuzicisha ku kuzotsa kujya barinda kuzishira kumbabura bazibabura kwe turazikaranga tukazikaranga na mavuta tukazikaranga na bitunguru ariko inyama tuzikaranga mu mavuta y'amakoto ariho nk'ubudasa buri ngaha hariho nk'izo indagara z'ikirundi ziratandukanye cyane
n'indagara zino
indagara z'u Burundi usanga ari indagara nini n'akanovera sikamwe gutandukana z'indagara zino nuko usanze no munsi atatu tazitete canke isombe n'isombe abaganda ntibazizi nziza abakongomana abarundi abanyarwanda n'abatanzania
tubwire hano turi kwanza ni hehe te umuntu wamusobanura gute ushaka kumubwira hano turi
murakoze hano turi ni bahita nyavenitwa Rashid Kamis Road neza na nezi hagati ya Rashid Kamis Road na Martin Road inzu nayo bahita Sedona Complex
cyabateye gutangira icyo business ubucuruzi niki
bwa mbere na mbere ho twaricara tukarondera hano dufungurira hano duhurira tuyagira duteramira tukahabura tukarondera icyo dufungura hariho benshi batamenyereye izindi nk'abantu bakuze baba bashaka gufata nk'inkingi z'iwabo cyatogenda turahanahana ibyumviro ati ubwo twogira akantu kaduhuza tukaza turateka inkingi z'iwacu nta kamaro byogirira bamwe n'abandi nta kamaro byatugirira kutamenyera ibiryo byo ngaha sinabarundi gusa hariyo n'abantu bavaza mu Rwanda bavuye b'ingenzi barazihurumbira cyane
hari abagabo batatu banyicaye ku ruhande bo barimo gusangirira ku sahani imwe akabambwiye ko gusangira ari kimwe mu mico y'abarundi
ko mwari ibitoke by'abaganda
basi by'abaganda gusa nuko abyibugana mugabo ibyo turiye ni inteko y'ikirundi
so kuba muri mu kindi gihugu mugabo urangaha mukarya indyo z'iwanyu amwumva hari igihindutse mu buzima
iyo tuyisanze twese nk'abarundi turumva yuko turi iwacu naho turi mu kindi gihugu mugabo kubera imibereho yabereho y'abandi bantu iyo duhuye rero turi abarundi ya mibereho yacu ituma twibuka iwacu
wowe wahisemo kuza kurya indya y'ikirundi bivuze ko udashaka kurya indya z'abaganda
je ni umukasitoma ubwo nawe tuva mu muze mu makarate atandukanye turaza tugahuriraga twese tugafungura icyo kurya bateguye bagitegura neza nk'imico nyine y'iwacu y'ikirundi nicyo bituma tuva nawe tuva kure turemera tugafata transport tukaza tugafungura ngaho
ndabona muri munyine musangira bya gakondo gukundira imwe mwese abantu batatu
mu mico y'iwacu naho twaba batanu turasangira isahani imwe hama n'ikindi naco n'abaganda baratangara iyo babonye dusangira isahani imwe turi abantu bane batanu kuko mu mico y'iwabo ntabwo bishoboka iyo naho ziba zike tukaba batanu turazisangira nk'uko dusangiye ubucuti dusangiye n'igihugu
Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Kampala
mu kiganiro cy'abanyedini no munsi mugenzi wacu Diane Ndonse n'abatumire bari kumwe Bujumbura baragaruka kibazo cyo kumenya nimba by'ukuri abanyedini bakenewe mu biganiro bihuza abarundi matati barimo reka tumuhikaze atangura tubwira abatumire bari kumwe hamaduge kwijambo
turi kumwe n'umushinga ntahe Remy Habyarimana arongo ishira hamwe rukirisu rifasha mu gutatura matati bidaciye mu ngimba turabaramukije
ndabaramukije kandi ndaramukije n'abari ko baradukurikirana
yego turi kumwe kandi n'umwe mu banyepolitike Jacques Bigirimana arongo imugambwe FNL namwebwe turabaramukije
turabaramukije
yego Remy Habyarimana mbega indongozi z'amasengero n'amadini zirafise ikibanza mu biganiro bihuza abanyepolitike
murakoze cyane kuri ico kibazo kumbuni ngere imbere yuko dushika ku biganiro biriko biraba no munsi mbanze mvuge ikibanza c'abantu bemera Imana mu kahise ku Burundi mvuge yuko ari kibanza caza imbere kandi nibaza ko bitarahinduka kuko jewe nemera yuko hahindutse byinshi uretse ingene igihugu gitunganijwe abantu rero barongoye abandi mu byerekeye iby'ukwizera bamye bafise ikibanza kinini mu kuba nk'abahanuzi imbere n'abatari abahanuzi boroshe abahanuzi begereye ubutegetsi gose kuko imbere yuko haba co no kwita abarongozi bitwa ba president aho ataravaho uburongozi bw'icami ni nabo mwibuka bavuga wategerezwa kuba umwami n'ingene vyagenda nibo baba babijejwe ariko kandi uretse nico nibaza ko n'abarongozi bo nyine ubwabo baba ikibanza gikomeye cyane kuko nibo baba bahanuzi babishikira babaza ibikomeye gose ibyo rero ntihari kera gusa turavye muri kahise kavuba turabona yuko ibibazo igihugu c'u Burundi cagiye gicamwo abarongoye amashengero nibo bazabazana nk'inyishu zikomeye mbanze mvuge gatoya nubwo batabivuga gose mugabo abagira ubushakashatsi barabizi yuko nigihe habihindagurika cy'ubutegetsi ibyo twita gufata ubutegetsi ku nguvu aba bafashe ubutegetsi babanza kuvugana kenshi n'abarongoye amashengero ibyo biraboneka birazwe ariko rero kandi nigihe dutanguye kugira ibiganiro turabona ko muri yimigu canke aya makomisiyo akomakomeye abayiga ibibazo bikomeye kukubera baba bifuza kwakogwa n'abantu bemegwa na benshi baca bayaha bayazeza aba bantu bajejwe amashengero ibi turabibona kuhereye ku bibazo bijanye na umugwi urabivyerekeye ivy'amatongo n'ayandi matungo atangura turavye umugwi urabivyerekeye iby'agateka kazi na muntu turavye imigwi ikomeye yose urabivye kunywanisha barundi mu majambo make biraboneka ko aba bantu baba barongoye abandi mu byerekeye iby'ukwemera n'abantu bama bafise ikibanza kinini kitari gitoya mu buzima bw'igihugu naha rero nibaza yuko bikenewe cyane kukubera ubiravye nibo baba basa nk'ibiboneka neza ko bafasha impande zose kuko bariko barasoma misa canke bariko barigisha abantu babo muri bo haba hari abantu bari mu migambo itandukanye n'abantu rero byoroshe ko bahuza abantu n'abantu bafise uruhara runini mu gihugu
ego Jacques Bigirimana mwebwe nk'umunyepolitike namwe muvuga muti koko abo bantu murabona abo bantu bakwiriye kuja muri ibyo biganiro nk'ibiganiro biko bibera yarusha
nibaza yuko kuja mu biganiro niboja mu biganiro ka kuganira boja kabororeretse ndiboja kugira gutuja gutera ibikomo ku masezerano kuko ntibagira politike ibiganiro ni iby'abanyepolitike ibiganiro ni vya politike ni byo gutegura amatora agategurwa n'abatoyajamo ariko rero kubera nabo abarundi nkuko bivuze bumvirizwa na benshi ko bokwirikirana mugaba dafise uruhara mu bijanye n'ingene ibiganiro biko biragenda ngo bagire no ruhande basinyako kuko batazobaterwa bazobishira mu ngiro nibaza yuko bokumvirizwa mugabo hakabice twakwita mu Faransa ama limite
intererano yabo none yoca he
intererano yabo abanyepolitiki bamaze kumvikana bagashira umukono ku masezerano yo kubana neza mu mahoro yo gutegurira hamwe amatora abo baza nk'abarorerezi nk'abererezi ngo barabe yuko hari uyarengako mu banyepolitiki twebwe mu mugwi ndimwo nta na gato twifuza yuko amashengero twokwicara ngaho nk'abanyepolitiki nabo ngo bakicare ngaho ngo batange document natwe ngo dutange iyindi hama tunegosirano ibyo twebwe twabibabwiye ka twabibabwije ukuri n'ubuheshize igihe duheruka twavuze ko abanyepolitiki baje kwabo abari muri societe civile aba bamashengero baje muri societe civile baje kwabo abo ntibagira uruhande begamiye muri politiki abo nabahuza icyo gituma rero boza kabororerezi batoza kabunegosiye
Ego Remi mwebwe nk'urongoye ishirahamwe nyene rukirisu rifasha mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba mbega indongozi z'amasengero n'amadini muri ibyo biganiro biba biriko bihuza abanyepolitiki uyaravuze ati bakwiye kuba indorerezi canke icyo bafise nabo barashaka kugiterera hagati yabo bariko baraganira
nibeza yuko yafatiye kumbure ku mategeko ariho uno munsi mu Burundi ashira amashengero nyene mu mugwi w'ababitwita ngo abantu badaharani inyungu za politiki mugabo mu Kirundi ico gisobanura ko ari abantu batariko bararondera kuba bamushikiranganje batariko kurondera kuba abakuru b'igihugu mugabo so kuvuga ko aba bantu badafise uruhara cane mu iterambere ry'igihugu no mu guhagarika izi ntambara ziba zihari kuko aho kumbure tutaza kwemeranya neza n'ubu arongoye umugambwe nuko hamwe babaye abarorerezi gusa je no shima nkuko yabivuze neza ko kumbure batosinya kumpa puro kukubera bazisinya ko nabagiye kuzishira mu ngiro mugabo su kuvuga kwaho aho honyene niho nibaza ko ariho bogarukira kuko ubundi bimaze kuza hageze ko bija mu ngiro nibaza ko abafize uruhara rukomeye cyane kuko umurongozi w'ishengero abayabonye abarongoye imigambwe benshi baza bamusigaho bagenda bakura bagize rero ngo bumvikane ibintu ntabikurikirana ingene biza kuja mu ngiro gitera ikibazo kuko cyane cyane abo bantu nyene bigabishika ko nabo bari mu rusengero rwiwe izi ngorane rero ziri mu migambwe bitagenze neza zica zimukira mu rusengero ugaca usanga rero nibibazo na cyane cyane ko wewe wababona neza yuko bitagenze neza uwo muri politike batumvikanye uhavuye ashitize yononye ni we sigara lazimya wa muriro bakije atari hari birumvikana rero ko ni byiza kwaba hari kugira ngo yumve ibyo bintu ngene bavyumvikana
arabe neza ariko barashobora kuterera kugira ngo abanyepolitiki ibyo bahuriza ko bakore no kuntererano z'abarongo ya
masengero ntibashobora je numva ko bategerezwa kuko nibo bagira bati mugomba kugihugu kigenda neza ehe nabi byabo turongoye twebwe bifuza nibi kuko abo nabo nkuko yabivuze babahurira ko bamwe kuko abari mu mashengero nibo bari mu migambwe abatari bakeye ariko kandi wowe warongoye ishengero arongoye abo bari mu migambwe n'abatari mu migambwe kandi ni ingorane zaba niwe wa mbere baza kwirukira ko baririra urumva rero atagiye muri zingingo zibaraba kandi ziraba abantu nyene aza guhoza n'ivyamera nabi urumva bizaba bibaye ikibazo je nibaza rero yuko ni vyiza cyane ko bamenye ingingo zose ziriko atarabarorereze nk'abanye nevyo mugabo bataza kubishira mu ngiro kuko ivyo biba bigiye muri politique
Jacques Bigirimana mwipe murongo mugambwe FNL mbiga muvuga muti abo barongo itondongo z'amasengero n'amadini zikwe kuja hagati mu biganiro bihuza abanye politike kubera iki muvuga ko ataco bafise bashobora gutereramo kubera iki
nuko ubunye abo banyamadini basigaye bari politize basigaye abanye politike binyegeje mu madini n'amashengero no mu madini aho yaba protestant niko kuko bafise kandi nkuko bivuga nivyo none ko nihagaze gutora batora kandi byumviro byayo haruseruka twatuvyumva Mugi chovuga ngiki rero nibaje bagomba kuja mu migambwe nibaje mu migambwe baze baseruke muri delegation ya migambwe bagomba gira societe civile cyangwa abanyamadini nibakora urwandiko rwabo barushikiriza umuhuza kandi yamagwakira n'ubu niko byabaye mwabonye imigambwe ya politike ndiri arusha siri twebwe twavuze yuko tudazogenda leta itagiye gukomora abana neza ko leta mutugiye ntashobora tugiye gukora niwe mu partenaire wa mbere ajejwe ibizobazwa rero atagiye ntaho tuja mugabo gihe cyo nokubwira cyo si nokwicara ngaha anya muri rya sare ibiganiro ngo rudoto ngo mbone musengeri nta mwana hajya acanke ngo yagwe canke musengeri pio ndukamazina singoni wanicare kino cyampaguruka kabisa
muhurira mu isengero
tuzohurira mu isengero kandi avuze ati wewe mukuru mugango hano ngenda ndiruka ndavuga ati fukama cyamfukama kuko ivyara birekuriye kudupfukamika twebwe kuko yabitumwe n'Imana si twebwe twamudeze yadezinywe yasizwe amavuta fukama ngaha ari bwamera mbere ndavukama akandi ati rero bije mukora avuga harya anye sivyo cyembo ni ibintu byoge n'ukuntu ndamwumviriza kandi kavuga ndi urakoze musenyeri aho
ariko nagomba gato yamvuge yuko aha ambona mu mutego ukomeye cyane kuko aba bariko baraza bagomba gufasha bariko baharirwa ko bategerezwa gufasha cyangwa bareka gufasha ko kubera ikibazo kiri muri politique kuko yaba ikibazo kitari muri politique iki bibika iki kiganiro kumbure ntijari kubaho kuko mbega bafasha gute ico ni cambiri ca kabiri nuko no kwibutsa yuko abavuga ica rico politique n'uburyo bwize bwo gutunganya ubuzima bw'abari mu gihugu aha rero tuvuganya kuri niho haca haba ikibazo uri kurambarira yuko umusenyera atagira politike muri ubu buryo bw'uko atunganya ubuzima bw'abajejwe atagize politike byaba bigenze gute gusa aho gushira karimbi nyakubaha urongo w'umugambwe akavuga ati ubu rero harageze kumba directeur general wa OTB kuko iyo ni poste technique mugabo ivuye ku rongozi no kuvuga politike aho nibaza ko azoba azoca asezera amabanga yarajejwe muri eveshe mugabo ariko aravuga ati ngomba ntore ibibazo by'ingene abantu babana ingene abantu baronka umukate ingene abantu bagendagenda muri mu mabusi kubijamwo ntabagize amakosa kandi iyo ni politique kuko ni politique ya transport ni politique ya lutte contre la kwanya inzara ibyo rero birimwe barafise mu byo barongoye muri ecredia canke mu mashengero y'abaporoti ama departement jejwe ibyo ibyo rero ikibazo gica kiba naho duhava twumvikanira iyo politiki igarukirahe kuko nijye ari mufata ingingo nk'abanyepolitike iza gutuma ibyo ariko arakora bitagenda neza abariko bari bajejwe gutunganiriza aba bahunze ku kubera indwano politiki baca bahungira ku mashengero irega nawe nyine abariko aragira bimwe mwita prevention Nukuvuga rero biramuraba ijana kwijana.
Abanyepolitiki bazokwijana n'abanyepolitiki. Hama kumbure vera conclusion hamwe twahejeje ari umunsi wo dusomera ibyo twumvikanye ko ijo bari muri premier aho bose boza kumviriza mugabo tumumpari mu byo tuharira mu byo twumvikana abo onye twebe twaramaze kuvuga aho duhagaze ntibashobora kujamo.
Harakoze abatumire ba mugenzi wacu Diane Bujumbura kuri ico kiganiro uye bari bari kumwe baremesheje incuti bakunzi bacu n'ingwe hadutwe dusozere kiganiro wanyu mu ntara yakoze Macbiri ya Bero yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane na hazi tuzosubira ejo nkaho twahereye.